kanje, be kanje.
Maha be kanje, let's have summer kate soha.
Teya ta kum be kanje, be kanje.
Maha be kanje, let's have summer kate soha.
Teya ta kum be kanje, be kanje. Maha be kanje, let's have summer kate soha.
Summer cut is so hard. Yeah. Oh.